Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikiganiro ni muri sanga mucumva buri munsi kuva saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Imyaka 2022 irarangiye hasowe ingingo ya ONU yiswe Resolution 1325 ivuga ku gateka n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego zifata ingingo kugira bashobore gufasha gutatura amatati, guharanira amahoro n'umutekano bishikana ku iterambere rirama. Icyo gikorwa coba kigeze hehe mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini? Nivyo tujye kuganira mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Muhamagare muterere ibibazo n'ibyumviro. Adresi yacu ya Facebook aho mushaka kuduha nimero zanyu ni VOA Radio yacu. VOA Radio yacu Facebook yacu. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi ku munsi wa kabiri. Uno munsi tugiye kuganira ku bijanye n'umukenyezi cyane cyane muri mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika. Imyaka 2022 irarangiye hasohowe ingingo ya ONU yiswe Resolution 1325 ivuga ku gateka n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego zifata ingingo kugira ngo bashobore gufasha gutatura amatati, guharanira amahoro n'umutekano bishika ku iterambere rirama. Icyo gikorwa rero coba kigeze hehe mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika? Abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo boba bangana bate? Uruhara rwabo ruhabwa ikibanza n'agaciro bikwiye? Intambanyizo bari izihe? Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Tubibutse yuko turi ku rubuga rwa Facebook aho musanzwe mushikiriza amanimero yanyu ya telefone kugira tubahamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Iyo Facebook yacu rero murayizi ni Radio yacu VOA. Radio yacu VOA murashaka gushiraho ku rubuga rwacu nimero za telefone mushikirize ibibazo n'ivyumviro canke muhamagare ku mirongo yacu. Muri kumwe rero naho yanditangisha aka tutarenze kurandira abatumire b'uyu munsi baza kudufasha kwiheza uko byifashe kubijanye n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego zifata ingingo. Ku murongo wa telefone Madame Esperance Nijembazi n'umuyobozi wa CAFOB, umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aserukira abakenyezi mu Burundi. Tukaba tuza kuganira kandi na Madame Space Nishimwe Kakofam, haruguru nani rushuruhanira amashyirahamwe y'abakenyezi yaserukira abakenyezi ku rwego rw'akarere k'ibiyaga binini. Turaganira kandi na Madame Kankindi Perpetu, yabaye mu bakenyezi bagiye inshuro zitatu gufasha kuvugira abakenyezi mu bijanye n'ikibanza cabo mu nzego zifata ingingo mu bihugu vya Tanzania n'Ubuganda, aho hari amatati hagati y'abarundi muri iki gihe ari mu karuhuko. Ariko mbere yaho yaranakoze mu rwego mpanuza jambo rw'amashengero mu Burundi mu gisata kiraba iterambere ry'umukenyezi. Nakire rero abatumire bacu buno munsi Madame Nijembazi, kaze neza mu kiganiro muri sanga. Allô, Madame Espérance Moragne, on va? cyane kampindukire madame Espèce Nishimwe muraho neza muratwumva
amahoro neza yana ndaho neza ndabumva nagomba ariko gatoyi ndabibutse ishyirahamwe nsanzwe nkorera yitwa Kokafe Mpola ke numvise umenga byari bikwiye ko tubyita uko byitwa
ego murantunga
Kokafe Mpola
Kokafe Mpola Kokafe Mpola nange
nitwa Anne Espèce Nishimwe
ego
hari iryo shyirahamwe ni kuvuga iryo shyirahamwe ngira ngire icyo nza gushikiriza ntikizamuza gushyiriramo
murakoze cyane ego murakoze cyane madame Anne Espèce Nishimwe akabajejwe ubuvugizi bijanye no gukurikirana irangugo ry'imigambi muri Kokafem GL Grand Lac murakoze cyane madame Kankindi Perpétue muraho neza namwe muratwumva
ndabumva ariko ndabumva nabi cyane
muradutunga birashobora kuba ari imirongo ya telefone kumbure mu Burundi ariko nizere ko biza kugenda neza mukagira icyo muterere namwe reka ngaruke kuri madame Espérance nije mbazi umuyobozi wa Kafob muri ku murongo ga madame muratwumva
yego ndi ku murongo mugabo nkuko Perpétue bivuze nanje ndabumva nabi nabi harimo ibintu biko birabruya hamwe ijwi ntajyumva nuko ri neza
muradutunga ariko twebwe muri 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 runo ruhande rwacu turabumva neza cyane muradutunga sinzi ikibazo kiri mu matelefone reka tugerageze kumbure duhere kuri mwebwe mufise akabazo muri telefone mbere yuko bicika madame Espérance Njembazi muyoboye Kafob urunani rw'amashirahamwe aserukira abakenyezi mu Burundi duheruka kumva yuko hariho inama iheruka kuba mu Burundi mu minsi yahera iyo kugerageza kurabira hamwe ukuntu mwoshira mu ngiro iyi ngingo ya ONU ya 1325 ivuga kugateka n'uruhara rw'abakenyezi mu nzego mubirabiye ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi ingingo zari zarashizwe mu ngiro mu myaka itanu iheze murangije kuyikorera ko byari bimeze gute izo ngingo mwakoreye ko byagenze gute muri make
ego egura koze nkuko yagize kubivuga mu minsi yaje twatunganije inama hano ibujumbura mugabo ntitwari twitwenye twari dufatanije hamwe n'abandi arade abakenyezi batandukanye bavuye mu Rwanda no muri igihugu cya Congo kiri ngahagufi wacu hanyuma turaheza turarabira hamwe ingene ijyangingo y'inama nkuru y'umutekano ya ONU bikarezo risto 1325 ingene twagiye turayishyira mu ngiro nk'amashyirahamwe mugabo rero novuga yuko n'amashyirahamwe mu kuyashyira mu ngiro agendera cyane cyane ku ndinganizo igihugu kiba cyashyize kugira ngo natwe dushobore guterera ego nibyo harabaye ngira ngo ibyakozwe mbere kuko hano mu Burundi haramaze gushyirwaho indinganizo icyo bita plan d'action y'igihugu haramaze kujyaho zibiri n'iyi hariho n'iyindi nshyashya iri kuyakorerwa ko ego byumvikana yuko iyo ya mbere yari ihari kuva mu bihumbi 2017 gushika mu bihumbi 2019 gushika mu bihumbi 2022 nawe nyene twaragize icyo tuyiterera ko ahanini ya rero nk'uko iyo ngingo isanzwe ifite inkingi ego urumva harimwo ibijyanye n'ibyo gukinga cyane cyane gukinga amabi afatiye ku gitsina harimo ibyo gukingira ego umukenyezi mugabo harimwo n'ibijyanye n'ikibanza umukenyezi afise mu byerekeye byo gufata ingingo icyo tuvuga participation politique no mu bindi kugira ngo nabanye nagira icyo aterera mu iterambere ry'igihugu mu bisata nka byose hanyuma harimo rero harimo n'ikindi rero cya nyuma cyerekeye ingene umukenyezi cyane cyane yo kwisununura na cyane cyane muri bihe tuzi yuko ahanini ya ibihugu byacu byaciye mu ntambara kuko na kuko dusanzwe tuzi yuko mbere niyo ngingo ahanini ya ifatiye kukuntu umukenyezi ashobora kugira icyaterereye mu bijyanye no gukinga amatati mu bijyanye n'ingene nawe nyine ushobora gukimbataza amahoro akagira icyaterereye ibyo byose bikadushikana mu iterambere rirama. Rero byumvikana yuko kuva iyo myaka itanu iheze ego turabona yuko hariho icyahindutse tugereranije ngira ngo n'imyaka yagiye irahera. Urabona yuko uko iminsi igenda hariho akagenda kariyongera muri izo nkingi nagiye ndavuga dufatiye nk'ibijyanye ngira ngo n'ingene umukenyezi aserukiwe cyane cyane mu bisata bifata ingingo ego tugereranije turabona yuko hariho akantu kagiye karatera imbere naho tuvuga ko ari kanini cyane kuko tubyifuza mugabo turabona yuko muri rusange naho ibiharuro ngira ngo ntabanduka ntabifise neza mugabo turabona yuko umukenyezi arasarukiwe ngira ngo nko ku bice bingana 22% dufatiye muri rusange mugabo tugiye muri bimwe bimwe byose kuko umukenyezi arasarukirwa mu mu bisata ngira ngo nkuko bisanzwe tuzi bigengwa n'uko abantu bagiye mu matora nk'ibyo byerekeye kujya mu nama nshingamateka kujya mu nama ntenguzamateka n'ibindi ego cyangwa mu nama nshikiranganje hoho ego basigaho kuko habaye amategeko abashyiraho. Turabona yuko umukenyezi kuri bya bice 30% bisanzwe biri mu bwirizwa shingiro kandi nabyine turabikenguruka kuko siko byamye mu myaka yahera. Turabona yuko muri ibyo biranza nk'inama nkenguzamateka nshingamateka turabona yuko byubahirijwe mbere hamwe hamwe turabona yuko n'ibyo bice 30% birarenga ko gatoyi ego no mu nama no mu rwego nshikiranganji abakenyezi barimwo ngira ngo ubu se bashaka n'abashikiranganji bake tugereranyije n'imyaka yahahora kuri 15 nimba ntihenze harimo bakenyezi batanu urumva yo yuko twaba ababyari 30 birenga ko gatoyi ego ngiye novuga yuko ahanini ya nuko byifashe kuri ibyo nyine bisanzwe bitegekanijwe n'ibyiringa shingiro mugabo nko mu bindi bisata ibyo twita ibindi bibanza nyine bisanzwe biriho bidasaba yuko biba byaciye mu matora turabona yuko umukenyezi byaciye 30% naho biri mu bwiza shingiro si ukuvuga ko hose byubahirijwe ibyo ni nkaho tuvuga ngo amaposte tekinike umuntu bamuha ubuzi kubera ngira ngo ubumenyi bwiwe iby'abazi amaposte tekinike nk'uko tubivuga mu gifaransa ego turabona nko mu bushikiranganji ngira ngo butandukanye niko tuvuga yuko ataba hari rwose mugabo turabona yuko naho nyene hari hakwiye kuba akantu k'intambwe tukishimunura washaka n'ibyo bice 30% bisanzwe biri mu byiza shingiro aho nyine bigashobora kuboneka ego novuga mu majambo make ko ari uko byifashe mugabo nk'uko tubizi tuguma nk'aba amashyirahamwe y'abakenyezi tuguma tubandanya dukora kugira ngo tuvugane n'abasanzwe bafata ingingo abari ku butegetsi tuvugane n'abandi bari mu migambwe n'abandi bose kugira ngo icyo kibanza umukenyezi afise kirenze mbere ibyo bice 30% bisanzwe biri mu bwiriza shingiro kandi byumva yuko ahanini yatubiganira numva yuko abo tuganira turabona yuko ego babitegera
mubona bafise ishaka
aho gusa bigoreye ni ku rwego rwo hasi ego rwo ku mitumba niho dusanga n'ukuri hoho umukenyezi ntaserukiwe buzima bikwiye dufashe nk'ibiharuro twoba dufise araserukiwe ku bice dufashe nk'abakenyezi baba bari mu boba bitwa ko boba bari mu rwego rufata ingingo tuvuge mu rwego go hasi nk'abakuru mitumba turabona yuko akenyezi badaserukiye cyane ibicemero 8 gusa ku ijana naho mu matora aheruka twari twagerageje gukora kugira ngo icyo gikibiri icyo giharuro gishobore kwisununura umengo byagumye kwa kundi nta kantu kaduze nk'uko twabyifuza urumva rero yuko turacyafite rero ibyo dukora kugira ngo umukenyezi aserukirwe twovuga hose haba mu bifatiye haba hejuru cyanke mu rwego rwo hasi aho twita ku mitumba
none mu byo muduhaye mu biharuro muduhaye kumbure duhereye mu rwego rwa leta hejuru mubona hariho ishaka ishaka ry'uko abanyepolitike abayoboye inzego zikomakomeye bafise iryo shaka ry'ukugira ngo ibyo bice 30% bivugwa mu ibwirizwa shingiro byongerekane kuko nk'uko mwabyumvise haciye imyaka 20 iyo resolution ya ONU isohowe kugira ngo umukenyezi aserukirwe kandi mu ibwirizwa shingiro bivugwa ko ari n'imiburiburi ntibavuga ko ari 30 bavuga n'imiburiburi 30% babe bari mu nzego mubona hariho ishaka kugira ngo ibyo bitigire byongerekane
ego no bwa yuko ishaka ryo ribonekeza kuko turavye iyo twaje tuva naho tugeze nkuko nari nabivuze kugira ngo n'icyo gitigiri kije mu bwirizwa shingiro urabona habaye byagiye birakorwa byinshi n'abantu batandukanye yaba amashyirahamwe y'abakenyezi n'abandi bose baraheza barabifashe baraheza birandika mu bwirizwa shingiro urumva rero yuko bitari kujaho mu gihe hatari kuba hariho ishaka rya leta urumva rero ya eta kibure ry'abafatanye ne ingingo ku rwego rwo hejuru ego bisigura yo yuko naho twebwe hanyuma yatuvuga tuti biracyari bike kuko nk'uko bivuze ntibyanditse ngo ni 30 akaburungu mugabo baravuga bati n'imiburiburi ni kuvuga yuko bishobora kunduga bikarenga bigashaka kuri 50 bashaka no kuri 80 rero twebwe tuguma dukora tugerageza yuko n'imiburiburi twoshikana n'ibice 50% mugabo nk'uko ubizi ibintu byose ni buke buke ego yuko mu minsi iri imbere tuzohera tukabishika ko
ego
tukaza niyo tuko turakora amanama tukabicishamwo turabona yuko biriko biragwa mu matwi y'abariko baradutegereza
ego turaza kumbure kuraba zimwe mu ntambanyi n'ingene zokugwa mu nzira kugira ngo ivyo bice bishobore kuduga reka mpindukire ku mutumire wundi madame Anne Space Nishimwe ajejwe ibijanye no gukurikirana imigambi muri Coca FM GL kuko bobo ni kugwego gw'akarere hanyuma turaza gusubira inyuma turabe ibijanye n'igihe amasezerano y'iyarusha yafundikwa ibyo bariko bariyumvira kubijanye n'umukenyezi ico gihe ivyo navyo madame Kankindi Perpetue araza kubidufashamo madame Anne Space kubijanye na karere hoho byifashe gute muravye ibindi bihugu bidukikuje byifashe gute ibitigiri by'abakenyezi mu nzego zifata ingingo
ego cyane murakoze madame Esperance aje kuvuga imbere yanjye yavuze ibyo mu Burundi kandi yabivuze neza kuko n'ukuri iyo ngingo 15/25 ibirakiri kirashyirwa mu ngiro kandi ntambwe ziraboneka mu karere naho nahone ntibisa hose ariko hari aho usanga hariho abafashe iya mbere niko novuga kugira ngo umusikenyezi aserukirwe bibereye kandi ni byiza kuko birahiga bigatera intege ibindi bihugu nko mu Rwanda turabona ko ibiharuro byo guserukirwa kw'abakenyezi biduga neza kandi bikubahirizwa cyane muri Congo nahone abakenyezi baraserukiwe mugabo tubiraje usanga abarundi menga turashika akarusho kanini dufatiye kugushyirwa mu ngiro y'ingingo 13/25 hanyuma ico ikigeze muri byose nuko umukenyezi muri aka karere twebwe nka kokafem turiko dukorana nawo nk'umuntu umwe nk'abantu basangiye ibibazo kubera ko murabona turiko dukora ingingo 23/2025 niyo umukenyezi amahoro n'umutekano ivyo nabyo umukenyezi muri aka karere aha mu Burundi tudafite amahoro ume wacu niho yaronka muri Kongo batayafite tugomba tubona ibya n'uruza rw'abantu mu Rwanda niko kuko umukenyezi rero twarabibonye iyo atekanye iyo ariko arakora iyo ibikorwa byo bitera imbere bishikira benshi tuvuga rero iki ngingo 23/2025 twebwe nka kokafe muri aka karere tuyirabira hamwe n'abakenyezi bo muri ibyo bihugu abariko baratera intambwe bakwega ukuboko bataratera intambwe kugira ngo nitwasanga bya bibazo byo gusasagaza amahoro umukenyezi w'i Burundi yaramaze kubironka k'umuco ukwiye akwega uwo muri Kongo akwega uwo mu Rwanda akwega n'abandi tugasanga turi kukijyana turi kumwe kandi akarere gatekanye umukenyezi atekanye n'iterambere rero rirahita rigashoboka nizi kuri ibiharuro hose baraguma bakora kugira ngo ibiharuro biduge mbega niba dutari kubera iki yabikora gutyo reka duhere mu Burundi wacu tuzi ko n'ababyeyi ko kokafe mikorera mu karere umugabo urumva akarere karimo n'u Burundi babikora gutyo kugira ngo umukenyezi n'ibyari bibereye ko aguma kuri miburiburi 50 n'ibyari bibereye ko umukenyezi uba ngo 50 bizaba bisize nitabire kuko hose birari umukenyezi muri icyo gihugu arimo abakenyezi bafite ibiharuro byinshi cyane mu bihugu none umukenyezi nimba tumaze kubona hari ibyigwa dukora tweze nka kokafe hari ikigwa ndiko cyakozwe na kafob kicyerekana neza iyo umukenyezi ariko arakora bamuhaye urwego muri izo nzego zifata ingingo ikigwa kafobe yakoze ninaba nibuka neza ni mu 2023 cerekana ingene umukenyezi aserukiwe ukamushinga amabanga akora neza cyane aritwararika icyo wamutumye aritwararika ibikorwa bituma iterambere rishoboka kandi atanumwe akumiriwe umukenyezi rero usanga mu gihugu cy'u Burundi ari bice birenga 52% kumva ko yoserukirwa n'imiburi 23 na byone kenshi ntibishyitse kandi dufite abakenyezi bize mu bisata byose murumva ko tugishyize igikorwa ariko duhiriwe duhishije kuko ni ukuri leta iradufasha leta irubye tuvuga mugabo ryantambamye iby'imico ryantambamye tudashobora gukuraho umunsi umwe biracyatugusha ariko turafite imyizero ibyo bimeze gutya mu Burundi bimeze na gutya muri Congo mu Rwanda biba ariko baratera intambwe cyane ariko nahone umukenyezi aguma avuga ati dukore intero z'ubuserukirwa kwa kwacu biduge uko n'isaserukirwa bikasa bigakunda ibibazo by'amahoro ibibazo by'umutekano ibibazo by'iterambere bizokurikirwa ibibazo bya ya mabakorerwa abakenyezi bizo bihagurukiwe na bene byo kandi bashigikiwe n'abagabo kuko iyo ngingo 23/2025 ivuga umukenyezi niba umukenyezi ntiyatamba yirorera aha mbere nshasimbiza nkavuga nti tweze nka kokafe turakora no kuri bimwe bita masinite positive umugabo nawe ni niyumve ko iyo ngingo yabayeho ya onyi siyabayeho ngo irabeho umukenyezi gusa ikeza kuraba umuntu wese agatahura ko erega umukenyezi ntiyashikirizwa gukumirwa ahantu na hano erega umukenyezi yategerezwa kuba uwo muntu aterera kugira amahoro asimbasare aterera kugira umutekano we wose yitanga kugira iterambere rishoboka kandi murumva ko ibiharuro biba byinshi umukenyezi yarose ubwo buryo ubwo burenganzira bwo gukora icyo ahamagariwe gukora yokora bigashimwa ibihugu bigatera imbere amaleta agatera imbere abantu bose bagatera imbere bivuga rero ngo yari akwiye gutamba yirore n'umugabo n'umwana w'umuhungu n'umukobwa batigeze guhagurukira rimwe kugira ngo ibyo bikorwa by'umukenyezi bishyigikirwe uko kuba mu nzego k'umukenyezi gutahungwe n'abantu ukabifitiye uburenganzira kandi aranabishoboye.
Yego,
icyo numva nawushikiriza.
Murakoze cyane, murakoze cyane madame Nishimwe. Kumbure mu kanya kari imbere uraza kudufasha kwihweza bimwe mu byo byarakoze muri ibyo bihugu bindi kugira ngo ibitigiri biduge nko mu Rwanda. Kumbure ku rwego rwo hasi ibitigiri biduge kuko nkuko mwabyumvise madame Spesi yatubwiye ko mu gihugu cy'u Burundi ku nzego z'ibanze inzego zo hasi biracyari ibitigiri biracyari hasi cyane. Ereka mpindukire mvugane na madame Kankindi Perpetue. We dusubira inyuma yari mu biganiro bigerageza guhuza abarundi aho Burundi bwari ko buraca mu ntureka ingene bagerageza uko bashoboye kugira ngo uruhara rw'umukenyezi ijwi ry'umukenyezi ryumvikane. Madame Perpetue, tubwire muri make zimwe mu nama mwagiyemwo. Turumva ko muwa mwaragiye mu Buganda no muri Tanzania icyo gihe haciye imyaka myinshi, byari bimeze gute mugerageza kuvugira umukenyezi icyo gihe?
Ego, murakoze cyane mugabo muntunge kuko telefone numva bitavuga neza, sinzi ko ibyo bizakuvuga bizagushikira kubashikira neza. Mugabo bwa mbere bwo kumva ndi kubakingirikira rwose kumwimviriye kumbaza ingene ibintu byagenze kuko hari aho tuburana aho tubivugira. Ndagushimiye cyane madamu ko watwiyumviriye. Ni ukuri icyo gihe ntibyari byoroshe kwiyumvira ko umukenyezi ajya guparisipa mu nzego mu bintu bya politike, hahejeje kuba intambara, umukenyezi ahejeje kupfakara, ahejeje kubura abana, ahejeje kubona kubura utwiwe, ibintu byose byari bigoye rwose. Hanyuma abakenyezi baragerageje gusaba yuko bokumvirizwa nabo bakaja mu manegosiasiyo hamwe n'abasinga hamwe n'abashingantahe yariko arategurwa yarusha, kubera bari babonye yuko mu gihugu amapreparatifu twari twabonye ko tutabasosiye tutinjiramwo. Hanyuma muri kafobe rero bari turavugana turagira inama barahamagara abakenyezi b'inzego zose turakorana turavuga tuti reka basi tuje i Bugande tubwire umufasilitate yari Museveni tumubwire yuko icyo kibazo kiriho. Hanyuma abagore bose ntitwagiye, mugabo twaciye twaratumye indi delegation y'abakenyezi bagenda bakiexprima. Ebyen abo bakenyezi baragiye baraseruka bariexprima barasaba barasaba, murazi ko bakenyezi bari emosiyoneri baraheba baranarira bararira basaba ko boja mu biganiro kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu. Emwe barabatwenze pe baradutwenze, baravuga ati ba bagore b'abarundi kazi bagiye kuririra Museveni, mbega abagore batagira ubwenge, barire baruhe barire, none bari kugira andi bararitse vema. Hanyuma barabashize barabashizemo baragenda baravuga baraseruka baravuga ikibababaje, baravuga yuko bakwiye guserukirwa bakaja mu nzego bakazishinga, nuko baratahuka. Kandi n'ayandi yindi mibonano bagiye barajamwo barajamwo barajamwo. Ndibuka ko muri 2005 abakenyezi baragiye muri Afrique du Sud kugira ngo baganye baronke experience y'abagore muri Afrique du Sud, kuko bo bari bahejeje kumvikana baraja mu nzego zishinga apartheid yahavuye nabo nyine barajamwo barinjira mu nzego. Turagenda rero baratwigisha baradufasha, hanyuma abashinga nabo nyine bari muri Afrique du Sud twari apa. Hanyuma icyo gihe rero barashoboye kutwumviriza turi muri Afrique du Sud, turasaba yuko twoja mu mishyikirano twoja natwe nyine tugaparticipa, turasaba ijya 30%, turavuga au moins 30%, barabitwemerera. Kandi byaragiye mu ntuze ya byaragiye muri constitution, turashima rwose. Hanyuma uko byagiye birevo iwani ko byagiye abashinga ntahe bari mu nzego zishinga bagiye barakumira gose abakenyezi bavuga ko abakenyezi badakwiye kujamwo. Hanyuma
byaba ari kubera iki ntabaciriyemwo madame, byaba ari kubera iki bavuga ko ari kubera imico kwa bari kubera mudashoboye ibyo bakoresha neza na neza byaba ari nk'ibiki kuvuga yuko mudakwiye kujamwo?
Oya, igituma cyane cyane bavuga ati abo bakenyezi nta mugambwe n'umwe baserukira. None abakenyezi batari mu migambi baje ngaha gukora iki? Kubera nta mukenyezi yari perezida w'umugambi, umukenyezi umwe wenyine yari mu perezida w'umugambi yari umwe. Hanyuma abandi bagiye baserukira amashyirahamwe, baserukira sosiyete sivile, baserukira amasengero. Nkanje nari nagiye nserukira amasengero, amasengero y'abaprotestante. Yego. Kuko hari hagiye n'abapastori abasenyeri baserukira amasengero katolike. Urumva jewe rero naciye ngenda muri urwo rwego mugabo nsanisanga ndi umukenyezi. Urazi yuko hariho n'abakinu umukenyezi yagiye aserukira ubwoko bw'abatwa. Mugabo ashitseyo agacaba umukenyezi. Twebwe rero dushitseyo twagiye tugerageza kufata uwaronso umukenyezi wese yaronso opportunite. Turishira hamwe turavuga ibihanze umukenyezi w'umurundi kazi kugira ngo tubishire ahabona. Marezima izo negosiasiyo za nyuma ntizabutishije, kubera ntizabutishije, ariko twari twagerageje kubivuga no kubiganira ko. Hanyuma kandi icyo nashimye ni uko naho baguma banka basimika ibyavugwa kameme barabitenye ko konti. Nko mu nzego twararonse abakenyezi bajamwo muri za parlement, twararonse abakenyezi bajamwo mu nama z'imiga, mu nama mu nama z'agacimbiri twararonse, twaraserukiwe. Hanyuma turashima mugabo jewe sinzi jewe cyane cyane icyo nagomba kuvuga ni uko guparitisipa gufeza parti ugaparitisipa mu nama zishinga ni kimwe, mbwa kugira icumaze ni kindi.
Ni ukuvuga kuba ushoboye ibikorwa uhamagariwe gukora. Ndakeka madame Kankindi telefone karagoranye, bishobora kuba bicitse ariko aratubwiye byinshi. Uratwumva madame Perpetue Kankindi? Umurongo uriko ariko nitako turamwumva. Turashaka kumugarura ku mirongo ya telefone, aratubwiye byinshi byerekeye ingene byagenze kiriya gihe muri 2005 igihugu cyari ko kiraca mu bibazo, abakenyezi baragiye bararira baranatwengwa n'abagabo bari bahari barabatwenga, niko yavuze. Nsubira inyuma gato madame Anne Space, ngaho onye mu mashyirahamwe yo mu gihugu, akumbure iyo mico y'ugutwenga umukenyezi yari kararondera kuja mu nzego cyangwa yari kararondera ikintu, kumbure akwiye guhabwa uburenganzira, ni mico yoba ikiri hari, kumbure ubasha kuba badatwenga abakenyezi iyo babisavye, bashobora kuba babinuba canke batabumviriza. Ico bari kimwe mu bintu bigihari muri iki gihe bituma ibyo bitigira bitaduga inyuma y'imyaka 22. Madame Anne Space.
Alo.
Ego, mwatwumvise?
Oya, mwatura mu kibazo.
Ego, nari kumvuga nti madame Perpetue Kankindi yatubwiye ingene byari bimeze kiriya gihe cy'ibiganiro vyarusha, ingene banarira bakarira amaso zagakoroka ariko abagabo bakabatwenga. Ni ukuvuga ko hariho cyo no kwita mu Gifaransa ko ridiculiza, kandi bariko barasaba ikintu bohabwa, ikintu bafitiye uburenganzira kuja mu nzego kugira ijambo. Ubu unye bashobora kuba badatwengwa, bashobora kuba binubwa, bashobora kuba batumvirizwa. Ibyo bari bimwe mu bituma ibyo bitigira biguma hahandi bitaduga ku bijyanye n'umuco canke mubona ko hakiri ka kantu nk'ako onye kari gahari haciye imyaka 22.
Jewe uko ibintu ndabibona muri ico gihe yabivuze neza madame Perpetu hari ikintu yavuze gikomeye wowe uri umugabo w'umurundi wagwanye mu mugambwe ukaja ku butegetsi ukabona abagore bayiyumvira ko bashaka guserukirwa batagira n'inzira yo gucamwe yitwa uwo mugambwe cyari ikintu ku bwanje gifatanye n'umuco ubwo bifatanye osi murantunga sinahora nkunda kuvanga indimi ariko araho bigora byari bifatanye rwose nuko kumenyera ko nta mukenyezi mu ntwaro ntibari bwabo ko abakenyezi baramaze imyaka barihweza barabona ko bategerezwa kurondera nabo aho bavugira nabo aho baterera ibikorwa by'iterambere ryabo nabo aho baserukira abandi kimwe rero uwo muco n'umugenzo n'uyu munsi ntibahera ngo uherengekere mu bagabo bamwe bamwe ariko uyu munsi amashyirahamwe abakenyezi barabonye yuko n'iyo nzira yo guserukirwa mu ntwara ari ukuja mu mugambi twebwe nk'amashyirahamwe turakora ijoro n'umutaga kugira duhimurize abakenyezi baje mu migambwe baje mu migambwe bamenye umugambi w'umugambwe bamenye aho boca nabo ngo baterere ibyiyumviro bamenye aho boca nabo ngo bahimirize na wa mukenyezi aserukirwe umwami mwari mwana ambajije ikibazo kivuga kiti mbega aho handi mu bindi bihugu abakenyezi usanga baserukiwe kuva ku nzego zo hasi biba byagenze gute iwacu hoho byankiye he madame Esperance wo muri Kashobe yabivuze neza iwacu burya ku mitumba abakenyezi baserukiye ku bice byegereye munani munani ntikwiye neza biregereye munani bivuga ngo abo bakenyezi baragiye mu migambwe barirwanye ko barakoze uko bashobora amashyirahamwe yarahimirije mugabo erigeze guserukirwa n'umukenyezi hariya ku mutumba umenya n'ibwirizwa shingiro notre constitution ntacyo ibivugako icyo murumva ko ari agahaze kaniniya ni n'aba ntihenze umukenyezi utakwiye guserukirwa hariya ku mutumba ntacyo ibivugwako mu bindi bihugu nko mu Rwanda uguserukirwa kwa nimiburi ibiro 30% ugaca usanze rero byaragiye bishyitse ku 50% ahubwo byanditswe mu ibwirizwa shingiro kandi byubahirijwe kuva ku ntanga ku mutumba gushika hariya muri leta hejuru mu nama nkenguzamateka mu nama nshingamateka icyo rero kiracyari ikintu natwe turiko turakora kugira ngo nimba mu karere bishoboka nababwiye twebwe nk'ako kashe dukorera mu karere k'ibiyaga binini birumvikana rero ko turaba mbega hariya ko byashobotse kandi by'ukuri iyo bishobotse ku mutumba haba hashobotse ikintu gikomeye kubera iki haba hashobotse ikintu gikomeye ego umukenyezi hariya ku mutumba niwe ajejwe ibintu byose niwe ajejwe iterambere niwe abona kundi yahohotewe niwe abona kundi avuga amahoro niwe abona kundi ariko aratotezwa mugabo niyaba adaserukiwe ibyo bintu bijya bikorwa n'abagabo bikaba bivugirwamo n'abagabo ata mukenyezi aserukiwe tuzobirwanya gute
ego reka ego kumbure turaza kuraba ku ngingo zashizweho zo mu myaka 5 ikurikira turabe yuko byofasha kuzisununura gusanunura ibyo bitigiri muri imyaka 5 igiye gukurikira reka ariko mbanze mpindukire ku mirongo ya telefone hariho n'abanywanyi bipfuza nabo nyene gushikiriza ibibazo canke ivyumviro nabo mushobore kubishura kubyo bo babafise sinigugira micro jj nyene reka mpere kuwitwa epiphase mbona buca uraho neza urakoze cyane kwihangana ku murongo wa telefone nabwiye ko umaze ko akanya uraho neza
halo ndakubumba ndaho neza epiphase
epiphase ego ikibazo canke ciyumviro
bo ikiyumviro no tanga ni iki icyambere nuko abakenyezi yo kumenya ikibanza bafise kuko burya jesi hari ikintu ntaratahura neza mu banyishura ni kuvuga abakenyezi iyo barose bagiye mu nzego zikomakomeye mu gihugu kirimo abagabo birashoboka ko bahava bafata ibibanza by'abagabo icyo nacyo nyine ngo saba bakarara inzego zo kubaha n'izo kutabaha ntibabaha zose.
Izo kutabaha zoba ari nk'izi?
Izo kutabaha nk'akarorero nk'inzego usanga ari izo gufata inyigo zikomakore nk'akarorero, nko kuba nk'umucamanza mukuru cyangwa nk'umukuru mu gisirikare. Ibyo ntibibere umuntu w'umukenyezi.
Ntabyo bashobora kuri wewe no gufata ingingo mu bucamanza, birasaba ingufu
mu bisanzwe nubwo birasaba nyine ingufu, cyane cyane bisaba umuntu nyine ashobora gutera igitsura abantu.
Niko ubibona?
Ego, niko genda bibona.
Mu bucamanza, madame Esperance muri Cafob, umubona ariko bimeze mu nzego z'ubucamanza, birakwiye ko babanza kugira igitsure, barakeneye igitsure kugira ngo imanza zicibwe?
Oya na gato, nkuko uyabivuze nuko ndabifitiye na gato, mu byerekeye by'ubutungane nta tegeture birimo, ahubwo hakurikizwa amategeko kugira ngo uko yanditse kandi nuko ababikoramwo babyize, kandi bakaba ari abantu ijambo, bagaheza bagatunganyiriza abenegihugu atazi igiture mugabo bakurikije ingene ubucamanza bumeze n'ingene amategeko y'uguca imanza zigenda. Ntibibaza ko ari uko ntushobora kumwishura mugabo wewe agize ati hariho ibibanza naho agatelefone numva katavuga neza, mugabo nagerageje kumukurikira we avuga ati hariho ibibanza bimwe rimwe ngira ngo abakenyezi batojamo. Sinzi ko ari uko ameze nk'ubivuga, niho yaciye arinda kuvuga ati nko mu bucamanza ngo barinda kurara igitsure, wewe akagira ati umukenyezi ntiyemenya kurara igitsure. Mugabo icyo nagiye ndamubwire nk'ubu muri kano kanya umushikiranganji ajeze by'ubutungane mu gihugu n'umukenyezi,
yego
numva byerekana rero yuko abakenyezi bashoboye ahariho hose mu bifata ibyo ari byo byose. Nubwo urwego rundi yavuze rukuze nuko nimene yaruvuze
yavuze urwego
yuko kuko nta mukenyezi arajya kugira ngo dushobore kugira umugabo ngira ngo nawe yagiyeho, kuko umuntu agiye mu kazi amushaho kubera babona yuko abishoboye, nibaza ko n'umukenyezi nawe nyine yashobora kubishobora. Kandi nkabwira ititase yuko mu myaka yahera bahora bavuga ibintu nk'ibi, bakavuga ngo umukenyezi ntiyokora iki ntiyokora iki, mugabo murabona ko imyaka yagiye iratera imbere, murabona yuko umukenyezi mubishata nka byose n'ukuri arimwo, naho bitoba ari izo gufata ingingo. Urabona ko kera baragira ngo umukenyezi ntiyokubaka, umukenyezi ntiyotwara imodoka, ntiyoba umushoferi, ntiyotwara ikamyo, mugabo urabona ko byose byagiye birashoboka kandi ugasanga barahari kandi barabikora neza. Rero byo nibwira yuko ataho umukenyezi n'ukuri yokwimirwa mu gihe yokumirwa mu gihe n'ukuri ashoye kandi icyo kibanza bakakimuha akakigerageza neza. Rero ikitase ibyo yariko aravuga beni umengo nukuri sindabishyigikiye rwose.
Ekumbure na
urabona ko ari n'abandi bakenyezi, ariho n'abakenyezi n'ubu bari mu bindi bisata kandi bikomakomeye. Urabona yuko na kera abakenyezi mu bijyanye n'urwego rugeze ngo umutekano mu myaka yera ntibari barimwo, wamengo bigenewe abashinga ntaye gusa, mugabo urabona yuko hariho abakenyezi bari mu gisoda, bari mu gipolisi, bafite amagrade, bamwe baduga manini manini bagenda mbere n'ukugenda guserukira bakagenda ku bijyanye no gufasha ibyerekeye iby'umutekano mu bindi bihugu byo bya mentiende lape. Ubu bakenyezi barajamo, urumva rero yuko n'ukuri ibintu byagiye biratera imbere. Nibaza ko epitase yojijuka akaja muri bino by'abashinga ntahe abagabo bashyigikira iterambere ry'umukenyezi bimwe speciali ko avuga bya masculinite positive, nabo nyine ahubwo agashyigikira kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere, abagira icyo aterera mu iterambere ry'igihugu mu iterambere rirambye.
ego nivyo koko kuko kumbure muri ko kafem barashobora no kuvyemeza barabiye ku rwego rw'akarere kuko nko muri Sudan yepfo umushikiranganje ukwivuna bansi n'umukenyezi rero hariho inzego mu bindi bihugu batabona yuko umukenyezi atabishoboyemo kuko nina banumvise neza yaravuze ko naho nyene mu rwego rw'ukwivuna bansi rw'igisirikare umukenyezi adakwiye kubamo ariko ngarutse kuri madame Kankindi Perpétue telefone yari yatugoye gato biracika nagira ndabonongere ndababaze nti none inyuma y'iyo myaka yose muri Arusha muri mu biganiro muri Afrika y'epfo muri no mu Bugande inyuma y'imyaka yose intambwe nk'igihugu cy'u Burundi kigezwe ko mu gihe kibanza abakenyezi mu nzego zifata ingingo urabi no kuvyo bavyari bihari cyo gihe imico igendera hinduka ingene ivyumviro bigenda birahinduka inyuma y'iyo myaka yose intambwe tugeze ko muri iki gihe irabashimisha canke mubona yuko dukwiye kuba twarageze kure cyane mubibona gute
murakoze cyane jewe mbona tushitse ku ntambwe ishimishije kuko twebwe ntidushobora kuba ndagaye ntidushobora kubingaye ibyo twaronse turabishima mugabo ntibikwiye rwose sumurengera kuvuga ngo biragize mugabo twashaka yuko byoba byiza gusumba cyane cyane mu nzego zitoya mbere twe ntituriko turasaba birebire rwose mugabo naho tubifise ni byiza mugabo nko gufata ingingo ku mitumba mitumba ni ikintu gihambaye rwose muri kominote umukenyezi akaba afise ijambo agashobora kuzuriza ababanyi nko mu mashuri uriko uraraba yuko abarimu benshi n'abakenyezi mugabo nibande baba abadirekiteri b'amashuri nibande baba abainspekiteri nibande baronka amadirekisiyo usanga ari abashingantahe usanga ari abagabo kandi abakenyezi ari benshi ukaraba mu matora abakenyezi nibo benshi nibo batora mugabo ugasanga ntibatowe nabo ngo babashyire hejuru bakajya mu migambwe mugabo ugasanga ntibabahaye kuba le premier ku maliste kandi aribo bagira amantuzenya bakokeza bagakoka n'abantu batora urumvise byose twifuza yuko bihinduka rero ndagatangazwa no mu masengero ndimwo twarabonye yuko abakenyezi aribo baja mu masengero bagatanga imberezwa bagakubura bagasoma ibihimba mugabo ntibabaha uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana ni ukuri ndumva yuko birateye imbabazi kubona abashingantahe batemerera n'umukenyezi kugira ngo avuge ijambo ry'Imana urumva rero hari hahantu bipfira aho hantu niho dukwiye kuraba kugira ngo tuhavure cyane cyane kuko byanatanguriye mu mico y'Abarundi imico y'Ikirundi ko umukenyezi yama akumigwa akaba nkawe mu migani mu biki byose ugasanga umukenyezi baramukumira rero nibaza yuko dufise ibindi bintu vema dukwiye biherekeza gusaba ibibanza hariho imperekeza byotuma tuduga neza kurusha niko ndavuga nka ivyigwa la formation les femmes bari bakwiye kuronka formation izobaduza ibaduza bakamenya nk'ibi uburinganire bw'abakenyezi ingene bigenda iyi complementarité kuzuzanya bakayimenya bakamenya aho bipfira ko bipfira no mu ngo zabo ibyo rero twebwe tuvuga kuti hariho ibindi bintu biherekeje uko gusaba yuko tuja mu bibanza murakoze
cyane rwose kumbure madame Esperance Njembazi muri Kafobe turumva ngerageje kuraba muri kahise twagiye turaganira n'iryo shirahamwe barafise amaformation araza kutubwira kumbure izarizo zimeze gute zo kugira ngo bategure bafashe umukenyezi kwitegura kuja mu nzego zifata ingingo ariko imbere yaho reka nongere nakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Pascal. Pascal amahoro neza uratwumva?
Ndabumva neza.
Amahoro mahoro.
Kuri twese.
Twese ama ndabona ko uhamagaye uri mu Rwanda ikibazo canke icyumviro ufise ku cyo bibyo turi kutaganira no munsi cyo bari kiye.
Ndashima. Ndashima ndamubwira mu Rwanda cyane sino muri South Africa muri rusange. Ndabona ko mu Rwanda bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye ku bijyanye n'abagore babyubarije cyane cyane no muri Afurika ngira ngo uri mu myanya y'imbere cyane kurusha abandi. Rero kuba umugore ahabwa ijambo mu gihugu no hanze yacyo ari muri icyo gisirikare ari mu gipolisi mu nzego zifata ibyemezo wa minisitiri ubona bari ibintu byiza cyane ndetse n'ibindi bihugu byagakwiye kugenda birebera ku bindi bihugu wese biba byarateye imbere muri ubwo bufatanye mu bijyanye n'abagore n'ubwuzuzanye bakabaza kubigira ku bindi bihugu bikaba byaba byiza kurushaho kuko buriya iyo hari uburinganire mu bintu byose umuntu niyiharira ijambo avuge ngo ningiye nguyoboye ngo ningiye ngugize ute mugafatanya mu bwumvikane n'ubwuzuzanye bwanyu ibintu bigenda neza cyane. Nataka nk'urugero kera umuco nyarwanda umugore yicaraga ku musambi intebe ntabwo yayicaragaho ariko ubu ngubu umugore yicara ku ntebe nk'abandi bagabo ntabwo akigenda ngo wa mugore ngo ye ngo kwege ngo yicaye kuri iyi ntebe bwa bwuzuzanye nyine bwaraje n'umugore abona ijambo yicara nk'abandi bagabo nta kibazo kirimo. Rero icyo navuga nuko n'ibindi bihugu byaza kwegera ku bindi bihugu byiza byarateye imbere mu bijyanye n'ubwuzuzanye. Murakoze.
Pascal nkigufise ku murongo. Ego mu Rwanda hariho uko kuba abakenyezi barabaye benshi mu nzego zitandukanye kumbura batwumva hoba hari icyo bacarapfuye muri iyo nzira yo kuzamura abakenyezi hoba hari bimwe byo byarapfuye haba ari mu mico haba ari kumbure bimwe na rimwe bavuga ngo bagore ngo baca barengera karimbi abagabo byo bari bimwe muri byo mubona ngaho onye mubo barahabwe uburenganzira bwo kujabura izo nzego ubyihweje canke sibyo
nyine urumva kera umugore yigacha ku musambi ubwo ku bijyanye n'umuco w'abakera ku ngoma z'abami hari ibintu byavuyeho. Ubu ngubu hakaba haragiye ibintu by'abazungu bishyashya numva nyine ku muco hari ikintu cyavuyeho ariko usanga nyine hari bimwe byari bikwerutse ko niyo ugiye mu ngoro z'amateka z'u Rwanda ibyo bintu bisangamo ukaba wabimenya ariko nyine tugiye kuri vizio y'iki gihe kuko ugiye kugendera ku by'abakera ngo bizagenda gutya urabona iterambere icyo turimo ni iterambere ntabwo turi ku ngoma z'abantu ibyo iyo ubirebye usanga bikwiye nuko nyine ubungubu hatwe hari imvugo ngo abagore bahawe ijambo ndetse ko ari byiza nta kibazo kirimo abagore bahawe ijambo ariko guhabwa ijambo nyine ni byiza muri rusange niko nabivuga.
Urakoze cyane Pascal. Ego niyo ngira ngaho mu Rwanda urakoze cyane. Reka ngaruke ku batumire bacu ngarukise nkuko nari nabivuze kuri Madame Esperance Njembazi muri Kafob ibijanye na formation Madame Perpetue Kankindi yakivuze ko ari ikintu gikwiye gukurikiranirwa hafi kugira ngo umukenyezi yitegure kuja muri izo nzego. Formation mwoba mutanga muri Kafob mu mashirahamwe ari muri Kafob zo bari nkizihe zibafasha mu majambo make?
Ego urakoze. Nkuko bivuze mu ntumbero za Kafob ngira ngo biri no mu byatumye ngira ngo n'ubwo runani rujaho harimo ibijyanye n'ingene bukaburira ubwenge abakenyezi cyane cyane bari mu mashyirahamwe kugira ngo n'ukuri babe icyitegererezo mu bifata bitandukanye bisigura rero yuko hari ibikorwa byo kubungura ubwenge hakaba amahugurwa ku bintu bitandukanye hakaba mbere washaka n'amanama nkarishabwenge ahanini ya rero nk'abakenyezi bari mu mashyirahamwe tuba dushaka ko baba indongozi bagira icyo boterera mu bisaka byose by'igihugu hari n'igisho rero bashaka kafobi yatanze kuva kera n'ubu kibandanya mbere n'andi mashyira hamwe kayakorera ko eka mbere n'ubushikiranganzi bujejwe igiterambere ridakubira hamwe rero irabikorera ko ibi byanyu cyane cyane n'ibyerekeye uburongozi rimwe bita leadership leadership seminar ibyo turakunda kubikorera ko cyane ikindi nacyo icyerekeye kumenyesha abakenyezi ibyerekeye amateka yabo ibyerekeye amateka yabo kuko ahaniniya nk'abakenyezi ngira ngo bari ruguru abakenyezi b'irimizi urasanga cyane cyane nk'inyigisho bene ibyo usanga batagishyikira kuko ahaniniya ariho bamwe batagiye no mu ishuri ugasanga mbere ibyerekeye amategeko yabo ibyerekeye agateka kabo ugasanga ntabyo bamenya rero tukabibafasha kugira ngo bashobore kubimenya na cyane cyane tukabafasha kuko tuba tubabwira ibintu by'ukushobora ngo baje imbere tugashobora kubahimiriza no kujya mu makoperative kubahimiriza kujya mu mashyirahamwe kuko ariho abantu bamenyera iriya na biriya rero niyo rero hegereje amatora ari kafome n'andi mashyirahamwe turagerageza n'ukuri kugira ngo abakene bishobore kubafasha tubakaburira ubwenge na cyane cyane tubahimiriza ingene botora bakongera bakitoza tukabahimiriza ingene bashobora kwifata ingene bobyifatamwo ikindi nacyo gihambaye nacyo nyene tubaha nk'amaforomasiyo ngira ngo naho hambere bitari bishyigikiwe ko cyane n'ibyerekeye ingene abakenyi bashobora kwitunganya kugira ngo bashobore kwisununa mu byerekeye by'ubutunzi bimwe bica bya otonomizasiyo ingene bashobora gukora utugambi duto duto hanyuma bakamenya ingene ako gagambi bagasuka ingene bashobora kugatunganya kugira ngo ntibahombe baheze batere imbere nabo bagire icyo batunze kuko murazi muri byo tubavuga bya politike naho nyene baravuga yuko umukenyezi mu ntambara nawe turagishyika ko usanga n'ubukotsi adakotsiza cyangwa ugasanga ntacyo afite atanga cyangwa ugasanga ntafite n'ingene bashobora kugira iyo kampani ibyo byose rero turabikorera ko kugira ngo dushobore gufasha umukenyezi kwisununura hanyuma abe icyitegererezo mu byerekeye ari ibijyanye n'amahoro ari ibijyanye n'iterambere eka mu bisata byose ngira ngo bitandukanye n'iby'igihugu muri na bimwe byo kwigisha gusoma no kwandika kuko urabyo ni ibintu bihambaye umuntu adashoboye kumenya no gusoma no kwandika urabona ushobora kujya mu rudandazwa ushobora guhendwa ugasanga ntushoboye nko gusoma nk'utuna turiya ibintu bitandukanye bishobora kubigisha kugira ngo bifashe umukenyezi
ushobora gutera imbere turiko turaja ku musozi w'ikiganiro Murantunga yongere mpakaryo abatumire tusozera akajambo ka nyuma nabo nyene madame Anne Space Nishimwe muri Kakofem GL ko Kakofem GL dusozera amajambo make impanuro utanga ku rwego rw'akarere mu byo mwabonye ibyo bishobora gukurikizwa mu gihugu cy'u Burundi amajambo make cyane hama namwe madame Perpetue Kankindi mu byo mwabonye muri kahise nibikwiye gukoregwa ko kugira ngo tugire intambwe mu gihugu cy'u Burundi Madame Anne Space murakoze.
Yego murakoze cyane. Ibyo twagiye turabona mu karere ni uko bishoboka ko amategeko akurikijwe umukenyezi asobanukirwa kuva hasi gushika hejuru hama agahiga agakora ku bw'iterambere ry'igihugu cyiwe n'iterambere ry'abantu bose no ku bw'iterambere ry'umukenyezi birakwiye rero ko abakenyezi amareta bareka imigambi ikabinjiza mu migambi bagaserukirwa kugira ngo batore bitoze hanyuma bakorere ibihugu byabo kuko barashoboye.
Mwakoze cyane hamwe na mwebwe madame Perpetue Kankindi mwakoze cyane kuza kutwibutsa amateka ibyo mubona bishobora gukogwa kugira ngo tugire indi ntambwe irusha aho tugeze muri kino gihe riye.
Ego murakoze jewe nari navuze formation kandi muri formation nagomba kubibutsa yuko abantu bakwiye kwiga ingene botatura amatati bidaciye mu ngingo ko abantu benshi baraza bakagomba gutatura amatati umuntu wese agomba gutatura amatati mugabo bagaca ugasanga bakoresheje inguvu kandi bagakoresha ubuhinga butari bwo ugaca usanga n'ibyari bihari barabihuhuye.
Ego
icyo gituma navuga ko abantu bakwiye kwiga kwiga ingene batatura amakati bidaciye mu ngingo.
Murakoze cyane rwose. Akanya katubanye gake kumbure, tuzokongera tugarure kino kiganiro cyabaye kigufi cyane. Ndabashimiye cyane mwese bashitsi mwaje mu kiganiro muri Sangacu uyu munsi, namwe banywanye biradijwe rya Amerika mwaterereye ibibazo n'ivyumviro. Ndabashimiye cyane rwose. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye Nadia Taha yamfashije kwegeranya amajwi mwumvise. Mugire umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.